Murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikro muri kumwe nanje Hosine Munezero
na Thomas Kamirindi.
Mwiriwe neza mwese ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muradukurikiranya kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda naho ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Incuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abanyekongo bacumbitse mu ikambi ryahitwa Ikavumu mu ntara ya Cankuzo muba mu burasirazuba mu Burundi hari mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Reka no makuru tuyahere ku makuru yo hanze.
Reka duhere muri Kenya aho abapolisi batanu baguye mu gico cya Al-Shabab hafi y'umujyi wa Elwak mu majyaruguru y'igihugu. Elwak yegereye umupaka wa Somalia. Abo bapolisi bari bashinzwe gucunga umutekano wa bisi yaritwaye abagenzi, noneho Al-Shabab ibarasaho igisasu cya roketi, imodokari yabo irashya hagati aho amashyaka atavuga rumwe na leta yibumbiye mu mutwe witwa CORD yahagaritse imyigaragambyo yateganyaga gukora uyu munsi. Bashakaga kotsa igitutu leta kugira ngo yemere kuvugurura komisiyo y'igihugu y'amatora. Bahagaritse rero imyigaragambyo bavuga yuko ibiganiro barimo na leta biri hafi gutanga umusaruro mwiza. Ku wa gatanu w'icyumweru gishize abadepite batandatu ba CORD n'abandi babiri bo mu mpuzamashyaka Jubilee iri ku butegetsi bashyikirijwe urukiko baregwa amagambo ya rutwitsi bavuze mu ruhame inshuro zitandukanye urukiko rw'abayeru barekuye by'agateganyo. Kenya ntiribagirwa imvururu zakurikiye amatora yo mu mpera y'umwaka w'2007. Imvururu zahitanye abantu barenga igihumbi n'ijana zituma n'abandi barenga 600,000 bahunga ingo zabo. Kenya kandi ubwiritegura andi matora mu kwezi kwa munani kumwaka utaha.
Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR Mfunyapfunyo ryatangaje kuri uyu munsi wahariwe impunzi ko abarenga 65,000,000 baharugwa nk'impunzi mu isi. Igice cyabo ni abana. Impunzi zishika ku 10,000,000 zituruka mu gihugu cya Siriya. 3,000,000 muri abo bahungiye hanze y'igihugu, abandi bahungira hagati mu gihugu. Filippo Grandi aserukira ishyirahamwe HCR avuga ko izo mpunzi nyinshi zishira ubutumwa ibihugu biteye imbere bya Buraya n'ahandi buvuga ko kudatora umuti w'ibibazo bituma ibibazo bigusanga aho uri. Grandi avuga kandi ko ari ubutumwa bubabaje ariko kandi bukomeye. Mu mwaka uheze amamiliyoni n'amamiliyoni y'abahunga n'abimukira barahunze bava muri Afrika y'uburaruko bagana ibihugu bya Buraya. Muri uku kwezi kwa gatanu kw'2016 abimukira bagera ku 19,000 nibo binjiye mu gihugu cy'Ubutaliyano. Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya ririko riragerageza gukorana n'igihugu cya Libya kugira rihagarike ubwinshi bw'abo bahunga. Van Gurik akorera ishyirahamwe ry'abongereza rijejwe agateka kazi na muntu Amnesty International avuga ko uwo atari wo muti. Asigura ko ibyo bihugu byari bikwiye nyabuna kwiyumvira uburyo bwo gufasha no gukingira izo mpunzi. Ishyirahamwe HCR rivuga ko impunzi zizobandanya kugwira mu bihugu bya Buraya igihe cyose ubutunzi n'umutekano bitazoba byubahirijwe ku rugezo rumwe.
Pakistan na Afghanistan bari mu mishyikirano yo kurangiza ikibazo cy'umutekano ku mipaka yabo. Intumwa za Afghanistan mu murwa mukuru wa Pakistan Islamabad ziyobowe na minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Afghanistan rero Ketmat Khalil Karzai. Hashize icyumweru abasirikari b'ibihugu byombi barasanye ku mipaka. Imirwano yahitanye abasirikari 4, abandi bantu 40 barakomeretse barimo n'abasiviri ku mpande zombi. Hagati aho umwiyahuzi yaturikije imodoka itezemo ibisasu uyu munsi ihitana abantu 24 ikomeretsa abandi 40 mu murwa mukuru wa Afghanistan Kabul. Abatalibani batangaje ko aribo bagabye icyo gitero.
Imyamamazo yo gusohoka kw'igihugu cy'Ubwongereza mu ishyirahamwe ry'ubuhugu bya Buraya iri mu gice cya nyuma iyo myamamazo yasa nuko benshi bashigikiye ko Ubwongereza bwova muri iyo shyirahamwe ikabigeze ko igitigiri cy'abashigikira ko Ubwongereza bugumamwo kiyongeye.
Murateze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umwaka ushize w'ibihumbi 2015 wabaye ishyano rikomeye ku baharanira kurengera ibidukikije ku isi. Ni umuryango mpuzamahanga Global Witness ubivuga mu cyegeranyo washyize ahagaragara uyu munsi. Imibare iteye ubwoba nk'uko umuvugizi wa Global Witness Billy Kite yabibwiye Ijwi rya Amerika. Abantu 185 barishwe mu bihugu 16 bitandukanye. Ni ukuvuga ko abantu 3 bicwaga buri cyumweru mu mwaka ushize. Bazize gusa ko baharaniraga kurengera ibidukikije n'uburenganzira ku butaka bwabo. Abenshi biciwe ahacukurwa amabuye y'agaciro. Akenshi na kenshi kandi nk'uko Billy Kite abisobanura, usanga leta n'abacuruzi baba babiziranyeho. Muri Afrika ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza ku isonga, yiciwemo abantu 11. Global Witness iharanira gushyira ku karubanda ibirebana na ruswa mu bikorwa byo gusarura no gucukura umutungo kamere n'ingaruka bigira ku burenganzira bwa muntu, igamije kurandura umuco wo kudahana ubirimo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda muradukurikirana kandi kuri internet radio yacu voa.com na Facebook radio na Facebook voa radio yacu. Amakuru yo mu karere tuyahere kuri bimwe mu bibazo impunzi zerekanye n'uko kwari kuvugwa no kwiga. Urongo impunzi mu bisagara wiri inkuru nziza yamenyesheje ko impunzi zubahiriza amategeko yose yo mu Rwanda n'ivyo basabwa, ariko ko bagifise ikibazo cyo kuvurwa no kwiga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tabita Mukamusoni.
Bimwe mu bibazo impunzi zerekanye no kuvugwa no kwiga uri inkuru nziza arongo impunzi ziba mu bisagara bitandukanye mu Rwanda yamenyesheje ko impunzi zubahiriza amategeko y'u Rwanda yose n'ivyo basabwa, ariko baracyafite ikibazo cyo kuvugwa no kwiga.
Ica mbere cyo twavuze yuko kubyerekeye by'amashuri twifuza yuko yaba leta canke aser ifasha abana bose ku rugero rwose rumwe nk'uko amategeko y'u Rwanda abivuga, kandi tukaba tuzi yuko dufise amategeko za kubahiriza dusabwa na leta gukurikiza. Ibindi nabyo ni bijanye n'amagara y'abantu twasabye yuko boshobora kuturonsa bya bintu bita assurance maladie rwarusha rubaha kwivuza yaba ari impunzi ziri mu bisagara canke ari mu nkambi.
Ku kibazo cyo kuvugwa urongo HCR mu Rwanda yamenyesheje ko impunzi ziba mu bisagara zisaba uburyo bwinshi mu bijanye no gufashwa. Sabera Zam yamenyesheje ko kuvugwa hari ico bagiye kubikora ko bafashanije na leta y'u Rwanda.
Je dis que les réfugiés urbains heureusement coûte plus cher. Aujourd'hui, nous avons 65.
Navuze ko impunzi ziba mu bisagara disaba uburyo bwinshi. Uyu munsi duharura impunzi miliyoni 65 ku isi, kandi mu vyemere ku munsi hiyongera ku bihumbi n'ibihumbi. Mu bijanye n'amagara y'abantu, gushika ubu haracavugwa abana batarenze imyaka 12 n'abafise ubugwayi bwihutirwa kuvugwa. Ariko turiko turarondera inyishu irama. Ku bijanye no kwiga, umwana wese ategerezwa kwiga niba hari kitagenda neza muri ico gisata. Ndabasabye ku
J'aimerais bien en être informé.
Kuri iki kibazo cyo kuvugwa, umushikiranganji wa Midimar Serafina Mukantabana yamenyesheje ko bagiye gutanga ikarata yo kwivuriza ko nk'uko n'abanyarwanda babikoregwa.
Mu bibazo bijyanye n'ubuzima bitewe nk'uko mwabyumvise representant wa Serafina yabivuze, bigitangira hari ibibazo by'amafaranga, bityo rutaba tuti niba noneho haba ibibazo by'amafaranga mu kuvura tubigenze gute. Biba ngombwa yuko tuvuga tuti abana kugeza ku myaka 12, abagore batwite, abantu bakuze, abantu barembye bibye abo ngabo nabari bo turere ariko hakaba hari na gahunda iteganyijwe yo kugira ngo kumvikane kugira ngo impunzi zishobe kwazagira ubwishingizi mu by'ubuzima ibyo rero bikaba biri kubonana n'inzego zibidufashamo bigeze kure
mu bijanye no kwiga impunzi zivuga ko gushika ubu batarasubizwa amahera y'ishure kubashoboye kwirihira nayo abatashoboye kuriha bacicaye muhira umushikiranganje Serafina Mukantabana yabwiye impunzi ko abashize abana babo mu mashure yigenga bategerezwa kwimenya ariko abiga mu mashure ya leta bategerezwa kwiga ku buntu atanumwe bavanguye ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi byaranzwe cyane n'intambo n'imvyino z'abarundi akagenegene ko gusimba ingoma nkuko kamenyerewe mu Burundi kanezereje abantu benshi n'abategetsi bose bari ngaho
umurisho w'ingoma wantwaye
Abarundi bahungiye mu Rwanda wabona ko bafise akanyota ku muco wabo ibi byatumye n'umushikiranganje wa Midima yibutsa ko impunzi itegerezwa kugumana umuco w'igihugu c'amavuko kuko igihugu c'amavuko ni nkanye na umuntu icivugo c'uyu munsi wahariwe impunzi ku isi ni impunzi n'umuntu nk'abandi ni nkawe ni nkanje impunzi 1662 2054 nizo mpunzi ziharugwa mu Rwanda zigizwe n'abarundi 1078 997 n'abanyekongo ngo 1082 997 I Kigali Tabita Mukamusoni Iju rya Amerika
Tukiri ku munsi wahariwe impunzi mu isi mu Burundi uwo munsi wahimbarijwe mu ntara ya Cankuzo muri zone Minyare ahari impunzi z'abanyekongo ku mutumba wa Kavumu mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana aratubwira uko vyari byifashe
Nkuko vyamenyeshejwe na Thomas Hagura Mustaneri w'ikambi y'impunzi y'Ikavumu, iyo kambi iri ku kilometero 30 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo, ni muri komine ya Cankuzo nyene muri zone ya Minyari. Thomas Hagura yavuze ko iyo kambi yuguruwe mu mwaka w'2013. Ibiharo dukura mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi ya CNR, ibiro bikorera mu Ruigi, iyo kambi ibamo impunzi zingana n'944, muri abo ibitsina gabo bangana 4,444, naho ibitsina gore bakangana 4,754 uretse abo baronse ikarata yo kwitwa impunzi harabashika 161 bakirondera iyo karata y'ubuhunzi ariko baba mu ikambi muri rusangi Thomas Hagura avuga ko umutekano ukwiye kandi umubano hagati y'impunzi n'abarundi baba mu micungararo wifashe neza ibirori vy'uno munsi byaranzwe n'imvino zitandukanye z'abakongomani bahungiye muri iyo kambi bari mu moko atandukanye harimo abo mu bwoko bw'abanyamurenge ari nabo benshi ababembe abari mu bwoko bw'abafurero abashi n'abakongomani bo mu bwoko bw'abarundi bavuga n'ikirundi kuri ayo moko yose yaba aba muri iyo kambi kabaye akajya gukwerekana intambo zabo mu kwigina uno munsi mukuru abo n'abanyamurenge aba nabo nabafurero aba muhejeje kumva nababembe nabo batari batanzwe Abel Mbirinyi aserukira ishiramwe mpuzamakungu HCR mu Burundi mu ijambo giwe yavuze ko HCR ishami rikora mu gihugu cha Tanzania byamenyesheje ko hari impunzi z'abakongomani ziva mu ikambi y'Ikavumu bakaja gusaba ubuhungiro muri Tanzania mu ikambi iri Nyarugusu muri district ya Kasuru mu ntara ya Kigoma
tumeambiwa na tunajua kwamba wakimbizi wengi wanaenda Tanzania mwezi wa kwanza mwezi wa pili mwaka huu
twarabwiwe kandi turazi ku impunzi nyinshi zagiye muri Tanzania mu kwezi kwa mbere na kabiri abarenga 1,000 bagiye Tanzania nagira ngo ndabahanure mumenye ko leta ya Tanzania itakwemera nk'impunzi kuko wandikiwe hano urinda kurindira umwanya munini utaronka n'ibifungugo tuzogira inguvu ubufasha mushaka muzoburonke hano nkuko handi baburonka
napata huduma zile zile kama wanavyopata makambi mengine
Abel Mbirinyi yongera abamenyesha ko nabo mu misi iri imbere abazoronka amahigwe bazoshora gufashwa kuronga ubuhungiro mu bihugu vya Buraya ari navyo bibatuma bunguriza mu gihugu ca Tanzania aho bibazaho kuja mu bihugu vya Buraya uvuye muri Tanzania vyoroshe umwe mu mpunzi twavuganye atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yatubwiye ko igituma bamwe muri zo mpunzi zikavumu zishima kunguriza mu gihugu ca Tanzania ari uko batinya ko mu Burundi umutekano ushobora guhungabana bikabakora mu canguzo Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho tujye mu Rwanda. Umuryango Ibuka wita ku bibazo by'abarokotse genocide ntuvuga rumwe na polisi y'igihugu ku mpamvu z'iyicwa rya mugabo Theonest wo mu murenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi yishwe mu cyumweru gishize. Kuri Ibuka Theonest mugabo yazize ko ari umucikacumu, polisi yo iremeza ko ntaho bihuriye. Ni inkuru ya Sumutakaboye.
Mwijoro rishira kuwa gatanu nibwo witwa mugabo Theoneste yishwe aciwe umutwe aho yaratuye mu murenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Urupfu rw'uyu mugabo w'imyaka 48 wacitse ku icumu umuryango Yibuka uruhuza n'urundi rw'abandi bantu bane bamaze kwicwa kuva uyu mwaka utangiriye. Byose Ibuka ikavuga ko bakomeje kwica bacitse ku icumu babahora ko barokotse genocide. Nafuta arahishakiye ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Yibuka.
Dusanga mu by'ukuri nubwo tuba tumaze imyaka 22 turwana no kurandura ingengabitekerezo ya genocide, ariko ibi bikorwa bishimangira ko igihari ko abayifite ntaho bagiye. Tubona akenshi zifitanye isano n'ingengabitekerezo ya genocide.
Ibyibuka ivuga binyuranye cyane n'ibyo polisi yatangaje ku rupfu rw'uyu mugabo. Umuyobozi mukuru w'ugenzacyaha muri polisi y'u Rwanda Theos Badege yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko urupfu rw'uyu mugabo ntaho ruhure n'ingengabitekerezo ya genocide nyuma y'ibyagaragajwe n'iperereza ry'ibanze ryamaze gukorwa.
Yegujije isambu 5,000 twaketse ko abantu bende bari bibaje ko yari afite ayo mafaranga yose. Hari umuntu wafashwe ariko kuri dosiye mbakwije ukuri ntabwo turabona nk'ikinshi inyuma cy'ingengabitekerezo ya genocide. Ntabwo turakibona, bacyabona cyane kujyanye niba no gukeka kuba bakeneye kuza gutwara amafaranga. Ntabwo tubonamo ingengabitekerezo ya genocide, ntabwo turayibonamo.
Madamu Mukamine Gadansira ni nyirasenge wa nyakwigendera, ni nawe wamugezeho bwa mbere amaze kwitaba Imana. Amaze gutangariza Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefoni ko kugeza ubu bakiri mu gihirahiro bataramenya umugizi wa nabi wabiciye umuntu, ariko umuryango ukabukeka ko bifitanye isano n'uko nyakwigendera yari yagurishije isambu abamwishe, bigakeka ko batekerezaga ko afite amafaranga.
Ubwo rero ninjye wamugezeho mbere ko zere bamutungukira aho nyine bamukase.
Hari icyo yajyaga kubwira se cy'ikibazo ngo uvuga ati kana ka dufitanye ikibazo?
Ntacyo yavuga ka ubwo abo ngabo bafashe nyine nibo abantu bagenda batangaho amakuru y'uko babaga bari kumwe mu bubari. Ni yo ni ifaranga ashaka gusana inzu yari yarahirimye nubwo yari mu gipande kimwe. Ubwo rero umurima yari agiye kugurisha bamuhaye amafaranga yo kugira ngo agurishe amatafari. Ubwo rero babonye yatanze vansi y'utwo dutafari bagira ngo batubunde, twebwe dukeka ko ariyo cyatumye bamwica.
Ibyo ko hari abantu bafite ingengabitekerezo ya genocide nk'umuntu warokotse baba bakimuhiga ntabwo ari uko mubitekereza mwebwe.
Ibyo ni waba bifite ntiyabikwereka mu maso.
Umuryango wita ku barokotse genocide Ibuka usanga inzego za leta zibishinzwe zikwiye gushyira imbaraga ku maperereza akorwa ku mfu z'abarokotse genocide bamaze iminsi bicwa hirya no hino mu gihugu. Ibuka ivuga ko mbere y'uko mugabo Theoneste yicwa hari hamaze kwicwa mu gihe kitageze ku mezi 5 abandi bacitse ku icumu bari mu mukecuru wiciwe mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, umugabo wiciwe mu karere ka Nyaruguru mu ntangiriro y'uyu mwaka, n'undi uherutse kwicirwa mu karere ka Rulindo mu mezi ashize. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, iki Kigali.
Tugume ikigari noneho duhamagare Eric Bagirubusa atubwire uru rubanza rwa Habyarimana Jean wahoze ahagarariye MRND mu rwego rw'umujyi wa prefecture y'umujyi wa Kigali. Habyarimana Jean araburana ibyaha bya genocide ari ku rukiko rukuru rwasubitse urubanza rwe kubera ko bategereje ko arangiza ibibazo bye by'abamwunganira. Eric Bagirubusa rero
Bwana Habyarimana Jean uburana ibyaha bya genocide yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ku bujurire bw'igihano cy'igifungo cy'ubuzima bwe bwose ari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa n'agakoresho kabika impapuro k'ibara ry'umutuku nta bwunganizi afite. Yabwiye umucamanza ko adashobora kwiburanira kuko adasobanukiwe iby'amategeko, bityo ko atizeye ko igihe yakwiburanira yabona ubutabera bunoze. Habyarimana yavuze ko nta bushobozi afite bwo kwiyishyurira umwunganizi kandi ko n'ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima barizwamo budashobora kumuha icyemezo kigaragaza ko ari umukene kugira ngo ubutabera bumushakire ubwunganizi mu mategeko. Yatakambiye umucamanza amubwira ko yaje afite icyizere ko amufasha kubona ubwunganizi akaburana ubujurire bwe. Umucamanza amuhitishijemo mu bintu bitatu: kwiburanira, kugaragaza icyemezo ko akenye adashobora kwishyurira abanyamategeko cyangwa se akishyurira abanyamategeko. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwa Antoine Muhima yabwiye uregwa ko niba ari umukene adashobora kwishyurira ikiguzi cy'abanyamategeko byagombye kuba bishimangirwa n'ibyemezo by'inzego z'ibanze. Akomeza gushimangira ko amagambo y'uregwa atari ikimenyetso yazana mu rukiko cyatuma umucamanza agiheraho afata umwanzuro. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Habyarimana ajya kujuririra igihano cyo guhera mu buroko bwari bwiteze ko yiteguye kuburana. Bwavuze ko impamvu zose uyu wari uhagarariye ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi muri genocide mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa Kigali zigaragaza ko adashaka kuburana. Ubushinjacyaha bwahereyeho busaba urukiko gusiba ikirego cya Bwana Habyarimana Jean kikava mu gitabo cy'ibirego kikabisa ibindi, maze urukiko rukuru rugakomeza gushimangira imikirize y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Bwavuze ko hari abandi Banyarwanda benshi bari mu magereza babuze uko baburana kubera ubwinshi bw'imanza, busaba umucamanza ko atabitindaho. Habyarimana Jean yabwiye umucamanza ko kuba ari umukene adashobora kwiburanira Leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare ubwo yamufataga ikamufunga mu gihe cy'imyaka 20 mu buryo bunyuranije n'amategeko. Umucamanza mu rukiko rukuru yasubije uregwa ko afite uburenganzira bwo kurega Leta mu manza mborezamubano igihe abona ko hari aho yamurenganije, ariko batari rwo rubanza ruriho hariho urubanza nshinjabyaha aregwamo ibyaha bya genocide. Umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo cya nyuma ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha kwa 7 amaze kubona igisubizo cyanditse giturutse mu murenge wa Muhima ku nyandiko uregwa yawandikiye asaba icyemezo cy'ubukene. Agaragaza impungenge, uregwa yabajije umucamanza ikizakurikira igihe ubuyobozi bw'umurenge wa Muhima bwaramuka butamuhaye igisubizo. Umucamanza yasubije ko no kudasubiza uregwa ku rukiko kizaba ari igisubizo kitabuza gufata icyemezo, amuteguza kuba atekereza uko azabigenza icyo gihe. Ubushinjacyaha burega Habyarimana Jean ibyaha bitatu: kugenzura no kuyobora ibikorwa bya genocide, kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'ubufatanyacyaha mu gutegura genocide. N'ibyaha bumurega ko yabikoze hagati y'imyaka ya 1994 mu cyahoze ari perefegitura y'umujyi wa Kigali. Buramushinja ko yayoboye amanama atangiramo n'amategeko ku nterahamwe zo zari urubyiruko rwa MRND ishyaka ryari ku butegetsi muri genocide. N'ibyahuregwa temera. Habyarimana avuga ko amaze imyaka 20 afunze nta dosiye igaragaza icyo afungiye. Ni ingingo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yemeje, ariko avuga ko Habyarimana atagaragaza uwamufunze ngo abe yakurikiranwa ku giti cye. Yavuze ko niyo bigaragaye ko umuntu yafunzwe bihabanye n'amategeko nka Habyarimana, mu gihe akurikiranyweho ibyaha by'ubugome bitamubuza gufungwa. Uru ni urubanza rutafashe n'amasaha 3 umucamanza aburanisha mu mizi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Iburanisha ritahariri ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Noneho dusubire i Burundi kuri iki kibazo kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Abadepite bahagarariye u Burundi mu nteko ishinga amategeko ya EAC, umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, batangarije abanyamakuru uyu munsi i Bujumbura ku icyo kibazo kirenze iyi nteko ishinga amategeko. Fidelite yishatse araduha ibindi bisobanuro.
Munama guhana hani vyumviro kubijanye n'ingene ibikorwa vya Afrika y'Ubuseruko vyomenyekanishwa ku banyagihugu bakahamenyera nakunguko kavyo kuri bo kabaye akajyo kubamenyesha makuru ko kubaza iki n'amashinga amateka ya Afrika y'Ubuseruko itegekana canke ikirakora kujyana matatu Burundi n'u Rwanda. Hafsa Mosi arongoye umugwa barundi muri amashinga amateka ya YAC amenyesha ko ico kibazo kirenge n'amashinga amateka ya Afrika y'Ubuseruko.
Twebwe rero turi bato ya cyane nta kintu twoshora kuyinisiya tankyo le chef d'etat badafashe une initiative bakavuga bati turabibona ko hari ingorane hagati ibi bihugu bari mu muryango umwe n'igiki cokogwa ico rero kiraturengeye kandi twe ntidushobora kubabwira ngo nimugikore vuba na vuba kuko nta mategeko dushobora kubaha nivyo iyo hariho ingorane mu muryango n'inyishu iva mu muryango nyene je rero nibaza yuko ico tutogiteba ko cane kibazo ca somme de chef d'état kandi twebwe nta burenganzira dufise uko gucinjiramo
ahabo abashinga amateka bavuga ko batunganije icegeranyo kubijyana nayo matati kikaba kiri mu minwe yabo bavuga yuko babijejwe umushinga amateka Lawrence ndarubagiye
na raporo twatanze abari muri commission des affaires régionales de la région de conflit baramaze gushikiriza raporo nayo none yaramaze gushikira ababijejwe kugira ngo barabe byihuta ingene botora inyishu ibyo kibazo biri hagati y'ihugu bibiri bihurikiye muri East African Community
haraheze iminsi amwe mashira hamwe adaninga nyuza politike mu Burundi asavye amashira hamwe yo mu karere gufasha gutatura matati ari hagati y'Urundi n'u Rwanda tariki 10 z'ukwezi kwa 6 mu kiganiro cyatunganijwe n'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu umuvugizi wa leta Philippe Nzobonariba yashikirije ko kibazo cy'Urundi n'u Rwanda bagishize mu minwe y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC aho rero ngumenya ko ubukene bwifashanya mva makungu tibonekeza mu Burundi gusa ugereje n'umwaka uheze umuryango wa Afrika y'Ubuseruko amahoteli yakanye akoresha n'umwaka yaragabanutse umushinga amateka Hafsa Mose
ikibazo cha budget le montant global miliyoni jana numwe ibihumbi 378 na 589 kwa hapo y'umwaka uheze budget y'umwaka yaragabanutse
umushinga amateka bucumi emerance we avuga ko iyo byavuye ku mfashanyo zagabanutse
ubu bije iriho naka bije gatoye kuberane EAC abadufasha nabo nyene bariko baragabanya karenge nimubone ngo ngaha mu gihugu cy'iwacu baragabanije bujya no mu karere baragabanije très sensiblement nuko tsagiye muri débat ya bije twari kubabwira
iyo nama yo guhana hana ivyumviro hagati y'abashinga amateka b'abarundi bari mu Afrika y'Ubuseruko hamwe n'abamenyesha makuru yaheze abo bashinga amateka bemerera abamenyesha makuru ko bazokora uko bashoboye kugira ngo boroherezwe mu kuronswa makuru kubijyana n'ibikoregwa umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ibujumbura mu Burundi Fidelite Shatse icyo cy'a Amerika
Mukanya turaheraheza makuru yacu ariko imbere yaho reka tubibutse incamake ya makuru twabashikirije
Muri kenya abapolisi batanu baguye mu gico cya Al-Shabab hafi y'umujyi wa El Wak mu majyaruguru y'igihugu El Wak yegereye umupaka wa Somalia
Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi HCR mu mfunyafunyo ryatangaje kuri uyu wa munsi wahariwe impunzi ko abarenga miliyoni 65 baharugwa nk'impunzi mu isi igice cyabo n'abana ishirahamwe HCR ikavuga ko impunzi zizobandanya kugwira mu bihugu bya Buraya igihe cyose ubutunzi n'umutekano bitazoba byubahirijwe ku rugezo rumwe
naho umwaka ushize w'ibihumbi 2015 wabaye ishyano rikomeye kubaharanira kurengera ibidukikije ku isi imibare yabishwe iteye ubwoba nk'uko umuvugizi wa Global Witness umuryango mpuzamahanga uharanira gushyira ku karubanda ruswa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro abivuga yabibwije ijwi rya Amerika atabantu 185 barishwe mu bihugu 16 bitandukanye kandi akenshi leta ziba zibifitanyeho ziba zibizi hagati yazo n'abacuruzi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo iza ku isonga yicumemo abantu 11
imyamamazo yo gusohoka kw'igihugu cy'Ubwongereza mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya iri mu gice cyayo cya nyuma iyo myamamazo yasa n'uko abenshi ubashigikiye ko Ubwongereza bwova muri iyo shirahamwe ikabigeze ko igitigiri cy'abashigikira ko Ubwongereza bugumamwo cyiyongereye
Naho Pakistan na Afghanistan bari mu mishyikirano yo kurangiza ikibazo cy'umutekano ku mipaka yabo hashize icyumweru abasirikare b'ibihugu byombi barasanye ku mipaka imirwano yahitanye abasirikare bane abandi bantu 40 barakomereka barimo n'abasivili bo ku mpande zombi hagati aho umwiyahuzi yaturikije imodoka i Kabul ahitana abantu 24 akomeretsa abandi 40
Chuti mwariko mwakurikirana makuru tubashikiriza kuri radio Ijwi rya Amerika aha niho hagarukiye turabashimiye Innocent Kimenyi niwe yadufashije kuyegeranya mu buhinga bw'ivyuma kuri micro mwari kumwe nanje Munezero Hosine na
Thomas Kamirindi turabashimiye cyane rero
This program has come to you from the Voice of America, Washington.